iyi muve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Nkuko bisanzwe ni y'amasaha tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Numusi numusi wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2018. Ni wa mwanya nkuko twabivuze wa ikiganiro muri sanga. Hasiga rero iminsi 10 ngo ibiganiro bihuza abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania. Ni mu gihe bimaze gusibishwa inshuro zirenga 3. Mbega urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki kuri ibi biganiro bivugwa ko bizoba ari vya nyuma. Nkuko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi, twatumiye umugambwe FNL Amizero y'Abarundi abayobora urwaruka rw'uwo mugambwe na Frodebu Nyakuri iragijya ndadaye. Rero muhamagare mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuco urwaruka rwiteze gukora muri ibi biganiro bihuza Abarundi. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nkuko twabivuze hasigaye iminsi 10 ngo ibiganiro bihuza Abarundi ku nshuro ya 5 bibe yarusha muri Tanzania. Ni mu gihe bimaze gusibishwa inshuro zirenga 3, mbega urwaruka ruri mu migambwe itandukanye rwiteze iki muri ibi biganiro bivugwa ko bizoba ari vya nyuma. Ni mu gihe rero twatumiye abaserukira urwaruka rw'imigambwe ibiri. Turi kumwe n'abaserukira umugambwe Frodebu Nyakuri. Frodebu Nyakuri iserukiwe na Jules Manirankunda. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Twatumiye kandi userukira urwaruka rw'umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Turi kumwe na Deo Nahumuremyi haserukira urwaruka rw'umugambwe FNL. Twakira abatumire bacu. Deo Nahumuremyi, uraho neza, kaze mu kiganiro muri isanga.
Mwaramutse cyane, mwakoze kudutumira. Ariko je nitwa Nahumuremyi
Deo
Gracias.
Deo gracias, urakoze cyane.
Deo gracias, ego.
Namwe Jules Manirankunda turagushimiye kwakira kino butumire bw'ikiganiro muri isanga, kaze mu kiganiro.
Ego, ndabaramukije nyakubahwa Oriane, ndabaramukije n'abantu bose bariko baradukurikirana bari mu mihinga itandukanye y'igihugu. Ndabaramukije na mugenzi wanje Deo gracias wo muri Amizero y'Abarundi, ariko ntabwo ari umugambi nturemegwa. Kumbure ngirango baragaduha umuco gusumba.
Ego, ratubwira aho bigeze ku matata ari hagati ya FNL Jacques Bigirimana na FNL iyo amshinga na Rwasa Agato. Turaza kubigara kwa mukanya kari imbere. Reka duhere ku kibazo cerekeye nyine nkuko twabivuze mu ntango ibiganiro vyarusha urwaruka. Turifuza kumenya ico bavyumvira ko ni bimaze igihe bisubizwa inyuma bitaba byigizwe inyuma iminsi. Nk'ubu hariho itariki ya 24 izwi yuko ari wo uzoba ari umunsi w'ivyo biganiro bihuza Abarundi vya nyuma. Rero twifuje kumenya ico urwaruka rw'imigambwe itandukanye ribivuga ko tuzogerageza kurondera nabandi yindi migambwe n'indi migwi nabo nyene baterere turumva yuko bari ku rutonde rwaruka rwaratumiwe biciye mu runani rw'ugwaruka rw'Burundi baratumiwe ariko nkamwebwe nk'ugwaruka rw'imigambwe itandukanye namwe nyene murashifise ico mushikiriza duhere ku kibazo nyene kijanye impamvu mubona ivyo biganiro vyarusha biguma bisiba ni impamvu niyihe kuri mwebwe duhereye kuri mwebwe Germain Irankunda
ego banje kwashimira kuba maduhaye akakanya kugira ngo dushobore kugira ico tuvuze mu gishingiro cy'ugwaruka duserukira rero muri make ibiganiro nk'uko mari mwabivuze byari bitegekanije ko byobaye igenekezo kuva ku igenekezo rya 19 gushika igenekezo rya 2024 zo ku kwezi turimwo kw'icumi ariko bamaze kuraba aha mu Burundi wacu murazi yuko mu ku kwezi kw'icumi dufise imanza mbere no kwitanya mukuru twubaha tukanubahiriza cyane kwa gatandatu uheze murika ko twibutse imyaka 57 irangiye umuganwa atari umuganiro dobiko kwa Gasore agandaguwe aho yadushikanye ku ntambi ishimishije idasanzwe yo kwikukira ku Burundi ubu ari umunsi umwe mu minsi dufise mu kwezi kw'icumi ituma tureka ibindi byose tuba tutegekanya gukora tukitaba uwo munsi mukuru rero uwo munsi nawo w'itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene naho mwibuke yuko twibuka cyane incungu ya demokrasi Ndadaye Melkio aho ariwo tuzoba twibuka igenekerezo rya 2021 iminsi 25 ikwiye imyaka 25 murantunga ikwiye abansi ba demokrasi mu Burundi bamugandaguye birumvikana ko rero kuba ibyo biganiro barasabye cyangwa barabonye ko bikwiye ndetse nkashimira n'umuhuza kuba yaramubise uko bikwiriye ko iyo biroporota kuri Notre Dame kugira ngo tuzoshobore kujya kunamira uwo nyakwigendera yagiye tutanka kandi yari yadushikanye ku ntambi idasanzwe ya demokrasi rero muri make nico nashobora kubivuga ko bona babazigaje inyuma nubwo ko batihenze natwe mu mugambi wacu abanyafurode b'unyakuri turabishigikiye cyane
namwe Deo Gracias mu bwambwe FNL Amizero niko mubibona kubona byabandanyirije bisubizwe inyuma izo manza yego zirakomeye kandi nkuko Julie yavuze zirafise insiguro ku gihugu cy'u Burundi mubibona mute kubijanye n'ibiganiro byasubijwe inyuma
ego cyane nagomba ndashime kuri cyo kibazo mubajije ariko ingene nambere nagomba banze ndamutse ariko baratwumviza ndabahe namwiriwe hanyuma nagomba mbwire mugenzanjije yuko kuba mwadutumye nka FNL Amizero y'Abarundi gihamana nuko mubona tubikwiriye nuko muzi icyo twamaze n'icyo tumaze n'icyo tuzomara igihugu aho rero sindangira nka bishira ivuga ko kuko Burundi ngira nka bishira bitahura kose hanyuma rero ngarutse ku kibazo mwatubajije naguma mvuga yuko nukuri kubona ibiganiro biza birasiba kuri twebwe n'akababaro ntangere kadasanzwe nibyo ko itariki 13 kwari kwibuka imyaka 20 incungu y'Uburundi igandaguwe ni byiza cyane kuko turamusonera ariko nibaza ko byabaye ivyitwazo kuko si ubwa mbere haba ivyitwazo kuko ibiganiro bimaze kuba ingunga zingahe zitatu kandi baguma bavuga ngo ni vyanyuma kandi naho nyene hagiye haba ugukwega amaguru ukubisunika kubisivya kuba rero bazanye bijya byo ibyo itariki 13 ukwezi kwa gitugutu cyo kubwanje mbona ko ari ivyitwazo
kuri wewe none ubona
yaba iragiye incungu yacu rwa Gasore yadusigiye twayigendera ho byo kumvikanye murakoze
nkuko mubivuze umwe mubona yuko ari icyitwazo, reka twumve ibyo umugambwe CNDD-FDD yoyo ibona kubijanye n'ibi biganiro, akamaro babiha. Reka tutega amatwi Joseph Ntakarutimana mu mugambwe CNDD-FDD.
Umugambwe CNDD-FDD urakenguruka utwigoro twose twanyicyubahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike. Ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore, abatari bake bakwamaze gutahuka. Turongeye gutera kamo rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gucaba c'amavukiro, dufashanye twese kubakira niteka mu gihugu cabibarutse. Ukuganira umuco mwiza wa miranga barundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo. Ibiganiro ibiranga kazoza keza k'igihugu nacho gituma bizowandaniriza mu Burundi, narijya abarundi bazofundika amatoro mu 2020 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza. Ibyo bazofundika byose bikabizofundikirwa ngaha mu Burundi nyene.
Uyu rero akaba ari Joseph Ntakarutimana yavugira ku bijanye n'ico CNDD-FDD ibivuga kuri ibi biganiro bihuza abarundi yarusha. Aho hari rero ku munsi wa gatandatu aho bibuka imyaka 57 inyakwigendera Rwagasore yishwe. Turashobora gutega amatwi nkuko turiko turaganira ku bijanye n'impamvu kumbure ibiganiro biguma bisubizwa inyuma. Muri ya FNL twumvise Deo Gracias wewe avuga yuko ari byitwazo, ariko turumvise ibyo Frode bivuga n'ibyo umugambwe CNDD-FDD ivuga, ariko kandi turafise n'amajwi y'umushinga ntahe Gaston Sindimwe cegera cambere cy'umukuru w'igihugu we ica bivuga ko kubijanye n'ibiganiro bibandanya kuvugwa ibiganiro vyarushaka. Dutega amatwi amajwi yiwe mu kiganiro giranye na mugenzo yagiranye na mugenzo wacu Eloge Wirika neza.
Ivyo vy'amasezerano y'usha nibi vyatumye iyi mwandagara wose habingorana. Amasezerano y'usha twara yemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano yarusha imyaka yose. Abantu bazoza bakirira abantu bagire kudeta kubize ngo hazo amasezerano yarusha azubashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira kandi amasezerano canke ibiganiro tusobigira ngaha mu gihugu bishigikiwe na leta, kuko niyo yonye n'ibiganiro bizokwama tuzokwama ibiganiro bidahera gushika ryari. Birateye isoni umuntu azosina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi abacava ngo bashaka ibiganiro. Ivyo rero twebwe ku bwacu icyo gikorwa ntacu tuzoshigikira.
Ibiganiro bidahera murumvise rero yori Gasosi ndimwo cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ku ribi biganiro bidahera abarundi bama bari mu biganiro. Dusubire kuri mwebwe Deo Gracias, ivyo biganiro yarusha mu vyiteze kwiki nk'ugwaruka rwa FNL mwiteze iki kuri ibi biganiro yarusha?
Ego nashitse kwa kinguruka kuri ico kibazo. Ibiganiro vya Arusha imaze hafi imyaka 3 bitangiye, ariko ntangiro nini irafatwa ngo yongere ishigwe mu ngiro mu mvo yo gutorera umuti ingorane zihanze abanyagihugu. Nukuvuga rero yuko nta kintu kinini cyane numva no vyitegamwo, kuko nuko kuguma babisundika eka jembo nayo kumwe ngo nta gushaka kunyura kurimwo ku mpande zegwa n'ibyo biganiro. Mugabo rero nubwo biruko ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika uyu arwigiyemo je nibaza ko agiye kuvamo ikintu. Reka tubitega amaso itararenga ngo ntawe ntuze nyirata.
Namwe mugambwe Fode Bunyakuri Jules Manira nkunda, ibiganiro bibaye kandi bikaba ari ibya nyuma bihuza abarundi mu vyiteze mwiki nk'ugwaruka cyane cyane haba mu mugambwe wanje nk'ugwaruka muri rusange mwiteze iki yuko coba kunyungu zanyu ibiganiro bigiye kuzoba?
Ego murakoze cyane nyakubahwa Oriane, ndanashimiye mugenzande Deo Gracias kuba yasohoye kuvuga uko abyumva kandi muri rusangi nkuko yabivuze wewe ndamutahura yavuze ngo nugutumwanya ngo nibyitwaza ngo bafise, ariko nagira ndamugaruka n'iki kibazo ariko araraba kuri uyu mwanya twari dufise kuko kwitaba ibiganiro nubwo ari ibiganiro bamwe bamwe mu bazobyitaba bashobora gusanga bafise n'iyindi mirimo babwiriza kugenda batunganyiriza igihugu ikaba ni nayo mpamvu bikwanyemo n'irigenekerezo rya 2021 aho twibuka kunamira nyenicubahiro ndadaye Melikio aho babona uko bibaye muri iyi periode y'igenekerezo rya 2019 gushika 2024 bitokoroha rero nibaza ko aho twohatahura kumwe niyo ari umwarugwaruka nkanje akaba kandi yubaha n'incungu ya demokarasi rero nagira nduge ku cyumviro mwari mwumbagije icyo nogisha ndakivuze ko kuri ibiganiro byimirije ibiganiro byimirije muri rusange byo nk'urwaruka ndabya iwacu mu Burundi nibyo urwaruka muri rusange twese twari twunze ubumwe kandi ubumwe burahari urwaruka ntuzige rusange ariko hari imishyamirano nk'uko byahoze mu minsi yahera bigaragara yuko demokarasi turiko turatahura icyari cyo icyo niteze rero kuri ibyo biganiro byimirije kuba Oriane nuko muri rusange ibiganiro nta n'ibikihari rero ndiko ndabasinita ibiganiro na rimwe ariko ndakunda gukurikirana ibyo bakura mu byo biganiro kuko abaduserukiye iyo bagiye kenshi barashika bakatubwira ingene baganiriye ibindi turabibona yuko ibiganiro byaranabaye no ngaha mu Burundi muri buka yuko umuhoza w'Abarundi Benjamin Mukapa yaraje ikindi gihe turakorana n'urwaruka abakenyezi bitandukanye abitwa ko bari muri opposition nabo mu mizero bavuga ngo bari muri opposition ariko bari muri leta yayo babyemera kandi babyemangira rero bisigura ngo n'ibyo biganiro jewe niteze ko ibintu bitatu niteze nuko abanyepolitike bose kandi mpamagarira abazojayo bose bogenda bavugana ku papuro rw'inzira ibagana mu higana mu nzira yo kujya mu matora y'2020 urupapuro nago abatari bake baramaze kurusinya mu ntara ya Kayanza kandi imigambo nka yose uretse umugambo umwe n'urundi mugambo we Frodeu mengwe gome naranaki rero abantu menga batashoboye gusinya kubwo urupapuro rw'inzira abo nabo kumbure barababwiye yuko umwanya wose babona babikeneye boza bakarushira ku mukono kandi abazaba basigaye ndetse n'abari mu bihugu byo hanze bakeneye gusinya kubwo urupapuro na cyane cyane ariko bazuka abanyepolitike batari bake harimo abagirwa n'ibyaha mu mwaka w'2015 aho rero jewe nta byinshi ndabivuga ko ubutungane buzoca bugira icyo bukoze hama abarekuriwe n'amategeko bashobora gushyira umukono kubwo urupapuro rw'inzira nizera ko abatari bake mu ntara ya Kayanza bari bagerageje kuruvuga nako ikigira kabiri niteze nuko n'ibyo biganiro bovugana hanini bene wacu abarundi dukunda abarundi twakuranye abarundi twiganye twagiye gusenya hamwe bari mu bihugu bitandukanye mu Buganda muri Tanzania muri Tanzania aho barahungutse batari bake igihugu kibanye cy'u Rwanda igihugu kibanye cya Congo kandi hose bari bakiga ingene abene wacu boza bagahunguka bagataha mu gihugu cy'amavukiro kugira ngo dutegure neza twese hamwe amatora y'2020 ikigira gatatu jewe niteze ko bazovuga naho nukuzoraba n'abanyepolitike ndetse byose ibyo bagirizwa kuko nababwiye yuko twibutse itariki 13 incungu yo kwikukira ku Burundi rwa Gasore muribuka yuko muko bakunda kwitubwira kandi niko biri abagerageje kugomba abagiye mu gutegura iganagurwa ryiwe biravugwa yuko hari mwabo bari begeranye mu migambo yindi ya hafi bigaragara ko n'abanyepolitike bo bacu bagenzi bacu n'abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu bashobora kuza badoza babumvishije ko ingimba atari yo nzira ibiganiro birashoboka kandi haba hanze y'igihugu na cyane cyane babitahukane ngaha mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo nizeye yuko kigira gatatu bovugana kugira ngo babitahukane iyo biganiro bibere ngaha mu gihugu cy'u Burundi na twebwe urwaruka tubyitabe ku bwinshi abarundi imice yose societe civile bibaye ngombwa n'amasengero babyitabe bagire icyo baterereye kugira ngo bishike ku masezerano arama yo kwiryo kugwa urupapuro rw'inzira bazoba bamaze gushyiraho rero hasaba ko jewe ku bwanje ko tubibona mu muganga usanya Fred w'inyakuri ibiganiro byo bivyanyuma byo gracias yavuze ko ngo hari byitwaza ariko jewe nibaza ko ibiganiro byo bivyanyuma bamaze kubigira ibyanyuma niwo basiganya kangonongono bakabandaniriza mu Burundi bakagabanya idongendo na kare muri uko twabuze n'umuprezida Cyprien Ntaryamira yaravuye mu biganiro hirya nyene hanze mu gihugu cha Tanzania indege barayikorora mu Brazil ibyo byose y'abarundi
birabaza ego birumvikana ko mubibona yuko byotahukanwa kumbure tugarutse kuri Deogracias gato mbere ko tuja ku murongo wa telefone ngo twakire ibyumviro n'ibazo by'abanywanyi bishwe rya America. Deogracias kuri mwebwe none ko mwavuze yuko atavyinshi cyane mwiteze kuri ibiganiro by'arusha mubona yuko kumbure nkuko Julia bivuze ati bitahukanywe mu gihugu cy'u Burundi bikarangirizwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byofasha byotera intambwe kugira ngo ibi biganiro bisa nitigera birangira ngo bije ku musozo wavyo.
Murakoze kuri ico kibazo. Nagoma bwa mbere na mbere mbire ntuzenya mugenzi wanje Jules yuko adakwiye kwishura ibibazo yabajijwe. Nagoma bavuga ngo deo ngo mizero y'abarundi oya nishure ku bibazo mwaduhamagariye. Hanyuma je sinavuze yuko kuja mu biganiro ari gutumwanya navuze ko atakini ndavyiteze ko mugabo nongera ndavuga nti bo kwishyira hamwe mu zamakungu ONU na oyo shyira hamwe y'umwe bwa Afrika rwigiyemo nibaza yuko kumbure hari intambwe bizotera ikindi nagoma mvuge ngire mugenzi wanje nuko akwiye kumira yuko ntategeze kwiyumvira uko yiyumvira kandi ko ivyumviro bitandukanye ari itunga rikomeye mu gihugu cyacu. Hanyuma rero ngarutse ku kibazo kugaruka rero ibiganiro mu Burundi je nibaza ko atari wa muti ahubwo igikuru nishaka byo kumenya mbega hari ingorane mu Burundi no kutora inyishu kugira ngo tuve mu njyane turimo icyo nicyo gihambaye cyane nayo aho bibera hose je nibaza yuko atagushaka kurimo n'ukuri ntacyo vamo
urakoze. Nkuko twabivuze rero ni ikiganiro gijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine tubakaryo duhere kuwitwa Thomas uraho neza Thomas
mahoro
uduhamagaye uri hehe?
Andi mu gisagara cha Bujumbura.
Terera mu kiganiro.
Ego jani ni nagomba ngaruke ku iri jambo mwacishijemo rya gatose ndimo. Intera ikibazo kwibaza ko yoba ari umurundi wakwije amategeko azikahise k'igihugu atari nk'umuntu yoba ari mvamahanga kuko harabaye ibiganiro bya Kigobe na Kajaga imbere yuko ibiganiro bitangura by'Arusha nta kintu zigeze bitanga nk'umusaruro. Rerumva kuba hariho nk'abantu bahungiye hanze byasaba ko haba aho babona yuko umutekano wabo ukwiye bitahukanywe mu gihugu naho bisaba yuko hacha haza inzego z'umutekano mvamakungu bwo kwizera yuko zibacungera umutekano mu gihe hari n'ibintu bihora bizabiraboneka aho uhura hariho abantu umva ngo bahungutse naho data wanje atabara abanyapolitike bakomakomeye ukaza umva ngo baburi birengero. Ama ibiganiro je no vuga ndibitahukanwe mu Burundi siyo ngorane igikuru ni iki hari ishaka ry'uko baganira barumva neza ko bategezwa kuganira by'ukuri atagucengacengana kuko turaze mu ruhande rwa leta umenga bariko barondera ko ogira batahuka kanaka bavane nabariya kugira baronka bubiyegereza bitwe ko bari batahutse kugira nibiganiro biburizwemo iriyo nayo ni ngorane iri kiribonekeza muri leta kuko bigaragara ko hari aho bagomba muri abo bahunze batahuke bacavuga ati ibiganiro abanyapolitike baratahutse ibiganiro ntibikenewe. Ama kumva ndadaye nawe cyangwa kwa Gasore ngo babisibije kubera iyo minsi mikuru yego kubisibira kugira bubahirize agateka kabo nibyo ariko none amaragi abo bagabo uko ari babiri banyakubahwa aho bijyamye uno munsi bogaruka bohura ibyo basabye yuko bakurikiza abarundi bokurikiza abanyapolitike buno munsi ariko barabikurikiza ku buryo batomaramara bavuga bati twarabahemukiye yoje kuba kujya ku minsi mikuru yabo ni byiza mugabo nibibe nyandi minyandi uko bavuga ngo ibiganiro n'ibisibe kuko nabo bari kuba barungitse nk'abantu bashika bane cyangwa batanu baserukiye leta abo bari gufata umwanya w'iminota 30 aho bari hose ibiganiro bakahagarika bati tugira twibuke incungu zacu nicyari kubuza uko ibiganiro biheza bikabandanya gusa ibyo ni nka bya bindi byo gukwepa intuzeye ibiganiro kugira biyo birabirigi inyuma biyo birahera ama abavuga ngo ibiganiro kwama miganiro nibikenewe be nibaza yuko ibiganiro bidakere iyo bitaba bikenewe na sende defide duno munsi nibirahiri kuko barabaye mwishamba muga abantu baremera bavuga ati duhebe byose nibiti twoba dufise muri eta tubihebe mugabo abarundi baronka amahoro rero muri make muri sende defide goba baza bati kata ntambara ikiraba ntambara ikiraba abantu bariko barapfa ibiganiro bikenewe mugabo iyo uri kuri akwepa ibiganiro uri kukudisha vujya bari yabahunde n'ubuzi byo bari mwe cyo bashobora gutera intambara kaduvaye hakagira abantu bapfa nawo batoba bufata igihugu aho igihugu kirimo umutekano muke abantu bakabura n'ingenzi bakora ibyabo bakaba n'ingenzi badandaje twabo kubera umutekano muke data banje bari kugutegeka kubera bakingiwe bakaguma bibonera ko ari amahoro mugari abantu bari ko barahohote
Thomas
ko ibiganiro byoba n'igihagarare bategure bibe bihere abandi dukore atabye twicura ngo hamutekano
muke. Thomas tukigufize ku murongo wa ndakambaze niba akiri ku murongo Thomas turamufise. Thomas uranyumva? Thomas uranyumva?
Ndakumva cyane.
Naringize yuko bavuye ku murongo ariko naringarutse ku kibazo cerekeye umutekano kuko wakigaruye cyane inshuro nyinshi kijanye nuko kumburehoza inteko mvamakungu. Kuri wewe ubona yuko inteko mvamakungu zije mu gihugu cy'u Burundi atamurundi numwe usura kwicwa iyo bari inyishu ku bibazo bihari by'umutekano?
Inteko mvamakungu sinavuze ko zoza gucungira abarundi abo bo batahutse baje mu biganiro kugira bihere mu gihugu nibo bica bisaba ko baronka abo bizeye uko bacungera umutekano kuko mu gihe bari mu mutekano abajeje umutekano mu Burundi uhura hari haba abo bagiriza ngo aba barakoranye nabo ugahura botinya kuza gutahuka mu Burundi kugira ibiganiro bibere mu gihugu hejuru yuko batimva mu mutekano ukwiye bonyene cyaca biba ngombwa ko barondera abacungera umutekano.
Urakoze cyane Thomas washikirije ibyumviro bitari bike. Reka duha karyo abatumire nabo nyene bagira icyo babishikirije ko duhereye kuri Deo Gracias. Thomas yavuze bitari bike bijanye n'ibiganiro umutekano n'ibindi byinshi ugira icyo ubishikirije ko
emwe je kujo uyu Thomas ashikirije numva ari byumviro bitomoye numva tabishimo shirako ukongerako kuko burya turi mu gihugu twese turabona ibihabera kiretse ubushatse kugara ijisho ntibashobora kuvuga ibindi turabona yuko n'ukuri nkabo bari hanze hamwe twavuga ati ibiganiro tukabihuriza ko twese tubize ngaha badafite abacungira n'ukuri nibaza ko nabo nyine batubaza bazi kuko umuntu wese abwiza gutinya umutekano wiwe kandi urazi neza ko umutekano cyangwa amahoro biba mu mutima wa buri muntu si ukuvuga egadoshi bitwaza ngo nta nkozi zituragurika ijoro n'umurango ngo niyo mahoro yibambiwe kuko twama twabonye abantu benshi batogwa mu nzu ziba ari biziga baboshe hari abandi dusanga bamanitse ku biti mugabo urazi neza ugasanga bakavuga ngo biyahuye ariko barabaneza ugasanga siko biri kuko uburya hari ibimenyetso byerekana ko umuntu aba yiyahuye nubwo ntari umuhinga wabyo ibyo byose urumva n'ibintu biba biteye amakenga kubera iki abo bacu kwimva ko bohava baba nk'abo bantu urumva rero icyo numva biratomoye hanyuma ku bijyanye n'ibyiganiro nyine erega uraje nko mu biro bya facilitation mu biro by'umuhuza hariho ibinyegezwa hari ibinyegeza mu gihe usanga umwego bashaka gukorera kuri programme ya leta ibo ivuze tuku bigenda uko bagashaka gutumira abo leta yifuza kugira ngo baganire n'ukuri usanga hariho amakenga. Murakoze
cyane nawe Jules Manirankunda tuvuze kuri icyo kiherekeye umutekano mu gihugu tuvuze ku mutekano usanzwe w'abanyagihugu b'abarundi mwebwe muri ku butaka mu rwaruka rwa Frode Bunyakuri mubona vyifashe gute haba ku mutekano wabo bantu bo babaje nabo nyene kubandanyiriza ibiganiro mu Burundi uvuga ko byo byifashe gute byo umutekano wabo ubucungereye kuri mwebwe muri ku butaka umutekano umeze gute?
Ndabashimiye cyane Oriane, ndashimiye kandi na mugenzi wanjye mwene wacu Thomas yo mugenzi wanjye umutumire mugenzi wanjye ndashimiye Thomas ku bibazo yashikirije dahe nta bibazo yashikirije yabivuze uko abibona nawe rero umubuze muti ku umutekano wabo bagomba kuza kwitaba mu biganiro hamwe bibereye ku bitaka by'u Burundi umutima wa nabo wabifashe gute jewe ngerageje kuraba aho twahitiye mu mwaka w'2015 gushikiza isaha navuga yuko umutekano mu gihugu cy'u Burundi urahari urahari nuko nyene ku isi hamari ku isi murabizi ariko si mu ijuru si mu ijuru kandi nta gihugu na kimwe kibamo umutekano asambusa ibyo nabyo nyene wasanga ubatembera mu bihugu bitari bike iyo bisangaho kuba rero dushobora kubona umuntu uyu cyangwa ya uyu nuriya yapfuye bizirirwa biravuga ku maradiyo barabivuga yuko hari abantu bapfa za Kayanza mu Cibitoki muri Bukanaryari twibirije amatora y'ibwiriza shingiro yuko hariho abantu bishwe ikivunga mu ntara ya Cibitoki ibyo byose jewe sinjeje amatohoza ariko sinovuga ngo byakoze aba acanke byakoze aba a ariko ibyo nica byerekana yuko umutekano mu Burundi biyangara hariho n'ahandi mwumva mu bindi bihugu abantu barengana bava mu buzima bakarengana ariko umurundi ntakwiye kwica uwo ari we wese igiteka ikirema muntu aho kiri hose kirabwiriza kubahirizwa yaba muto yaba mukuru yaba uri ku butegetsi yaba twebwe tutaburimo yaba uri muri opposition yaba uri mu butegetsi indani rero nkagaruka ku cyo mwari mumbajije muti mubona umutekano wabo banye politike udetse ko abanyagihugu basanzwe bo kwitahukira ta kibazo atabanye politike umutekano wabo ba uhari by'ukuri nje uko ico kibazo nta byinshi no kivuga ko ari kuko nzi abarundi n'abarundi kazi n'abantu ba mbere batahurana kandi bakirana ariko muri abanye politike ndibuka ngerageje kwibuka ibyahitiye mu mwaka w'2015 harimo abatari bake bari bifadikanije n'umugwi w'abasirikare bagombye guhirika ubutegetsi aho rero nka leta y'u Burundi muvuze yuko yoza kwita abantu bagombye guhirika ubutegetsi ariyo ibufise antuka tube tuba abantu tubwishe ukuri biragoye kugira ngo dukicara hamwe n'umuntu yateye kudeta mu bihugu byose kudeta ikundane rero nico gituma uwoza yitwa umuputiste yobanza akisigura ngira ngo uko niko je ndabyibaza kandi niko n'ubutungane bakunze kubivuga uko hari abagirizwa ibyaha byo guhirika ubutegetsi sinibaze yuko namugenzanje ngaho icyo atagishigikira ko abo babagize ubutegetsi nta n'intebe y'ibiganiro bari bakwiye kwicara ko kuko uguhirika ubutegetsi kwahitanye Ndadaye Melchior iyo ni nko bidasanzwe byadusigayemo byadusizemo imvune aba batwe byaye babikuriramwo turabyonka no natugwaruka byaratuzingamitse rero nibaze yuko uwokosora abo bantu bagiye muri iyo ntumbero igayitse yo guhirika ubutegetsi babigerageje bikabananira nibaze ko uwo adatumiwe muri ibyo biganiro canke abo badatumiwe muri ibyo biganiro atari ibibi bitaboneka nabi kuko baca biyitira ngo nibo ba opoza radiko ariko nta mu opoza radiko yemerewe kugoye ku butegetsi je wahoye niho mpagaze kandi haba ku mu gihugu cy'u Burundi canke mu bindi bihugu muntu wese iyo ngiye gutera ku deta imunaniye amenya yuko akurikiranwa n'ubutegetsi buba buhari cyangwa n'amakungu nizera ko nirishyira hamwe mpuzamakungu oni mu byo rishyigikira atama ku deta na yo africaine ariko aravuga mugenzanje yuko ari byo bishyigikije biganiro nizera yuko atabantu bahirwa ubutegetsi bashyigikira nizera ko ibyo biganiro bizojamo abantu bakeneye kuganira badakoresha ingimba kuko ingimba ntaho yodushikana ndanashyigikira rero muri rusange ibyo biganiro ntanashyigikira ko rero abora byamutse bibera i Burundi kugira ngo tubyitabe turi benshi boza bakabereka inzego z'umutekano ziracanze kera twaswagwa n'igisirikare kimwe ariko ubu kiracanze abigeme barahari abagabo barahari abadamu barahari abahuta batutsi n'abatwa babirimwo nizere ko rero uwogira ati genda agomba gutahuka bo muhereza ingabo akaraba abarimo bamuhumuriza inteko mva makungu mu Burundi mu iki gihe turimwo yembona umenganiza rikenewe abarundi umutekano bagerageza kuca
urakoze cyane mu minota mike imbere yuko dusubira ku murongo twakiriye abandi banywanyi bishwe rya Amerika tugarutse kuri Deogracias Kanyagato Mizero y'abarundi kuri ico kibazo nyine tuvuga ko cerekeye umutekano no gusubira mu gihugu cy'u Burundi wavuze yuko umutekano ari umuntu wese yiyumvamo mu mutima dutanze akaruru hari abanyepolitike batashe mu gihugu n'ubunye umutekano wabo kumbure usa n'ubumeze neza twovuga ko baracari mu gihugu dutanze akaruru ka Alice Nzomukunda yahoze ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yashikirije ibyumviro byiwe mu buryo no vuga buhambaye ku umwidegembyo ubunye ari mu gihugu cy'u Burundi tuvuze kandi ya kandi Karoro ni president ntajyamira nawe nyene ntibantunganya nako murantunga president ntibantunganya Sylvestre ari mu gihugu cy'u Burundi yawe nayo yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi nk'ico Julie yavuze cerekeye abo bantu bakwiye kutaja ku rutonde rw'abazoganira yarusha naco nyene ugira ico kivuze ko kuko haganira bamwe bavuga ko haganira batavuga rumwe aboje ku rutonde rw'abaganira yarusha abo bari nkabangahe uvuge kuri ivyo bintu bibiri hama tubandanye ku murongo wa telefone urakoze
murakoze cyane hanyuma kukijyanye n'umufaso ni Alice Nzomukunda na nyakubahwa president Sylvestre Ntibantunganya bari ngaha ngo badatewe amakenga n'ibijyanye n'umutekano wabo ni bimwe navuga nti amahoro n'umutekano biri mu mutima w'umuntu nkuko rero ntabavugira je nta dushino vuga kuri bo ariko kumbure imbere yuko batakura mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba ibyo bavuganye basezeranye nabo ari ku butegetsi aho je sino kugira mu cyane gose kuko ibyo byabo ntabyozi icyo navuze nicyo ko amahoro n'umutekano biri mu mutima w'umuntu kubijanye rero n'abakwiye kuja ku rutonde rw'abaganira Jenny uvira ko ari abo bose bafise icyo bapfa n'abandi ntabo bakwiye kuganira na leta y'u Burundi kuko mu bisanzwe uzofata ngo Fred Bunyakuri ngo uri kwiraganira na leta ibyo nk'ibibaho abo bahema kumwe bajya kamwe abantu nkabo urumva nta abiganiro bibabiri hakati yabo kuko babihuje bahuje ibyumviro byabo hanyuma rero hari abantu bakunda kwihenda mbega none haganira rya bafite inyamatati nimba bajya abantu bagize kudeta bagize kidacyumviro ni ukuvuga yuko hariho akantu kari gahaje mu bijyanye n'ukuntu igihugu kiriko kirarongorwa byumvikana neza yuko rero muri iki gihe hamwe bavuga ati bo okay uwo mugwi nareka nibavugane bavugane igituma bafashe ibigwa nako bashatse guhirika ubutegetsi n'ubwo bitakunze ikindi cyo bakiri hehe erega ikindi naco nagumashikize hari abantu baba bihenda yuko ngo habaye amatora ngo abantu bagatorwa na abategetsi bagatorwa n'abanyagihugu uyo niyo demokarasi karumara hibambewe mbega no kuraba amatora yagenze gute yatunganijwe gute habayemo bya bindi byo mu muco biba ngo transparence ntabakumiriwe mu bitoza cyangwa mu batora mbega gestion post electorale imeze gute abatowe abadatabaje bitwa ko batowe bariko barakorera koko abanyagihugu bariko barakorera abatowe ivyo nivyo abantu barakwiye kuraba kuko amatora si yo demokrasi ahubwo amatora ni kimwe mu bigize inkingi za demokrasi murakoze
murakoze cyane reka rero tuje ku mirongo ya telefone tubandanye Desire wakoze kwihangana uraho neza duzi jwi Desire kibazo cyangwa icyumviro Desire duzi jwi tukumve neza
rakima
shishika
yego nanjye ndabyumve imeze neza umutekano kweri ni wose ndabasha hajya abandi bavuze nta nyamba yoragahombe ego nimba ikiri kagiye ibiganiro niko hojyamwe bose cyabyo kuvuga ngo uyu ni yakoze iki cyaha ngo nawe yakoze ibi bo kibagira ibyahise kugira bubake kabyoda kweri ibyo natwe abageni tukahindukira kubera yambonye yarabati demile cyenge habaye ibi ababagize ibi nisanga tebu rwa leta ariko iyo turimo tugira ibibazo bose babyaga bagabihora aho abantu ubundi nawe yarayamaze ati hori hori umuganga
urakoze cyane Desire tukifize ku murongo wavuze ko umutekano wawe ifashe neza uburi hehe gace kahe gace k'igihugu cy'u Burundi
ano ibigembora
urakoze cyane ku ntererano yawe reka twakire n'uwitwa Eric ku murongo nawe nyene shikirize cyumviro canke kibazo Eric uratwumva
ego
amahoro neza
amahoro
duga kwijambo
bo Jack nshaka kuvuga harige abajene nuko bakwiye gukanura bakaba maso utigute byarinwa mwana wabika wikansi gubwenge utigute nkubo cende ukankubo nk'ibyabaye Demikens nkunda ziko mba benshi baragiye baraje mu mabarabara mugabore de chef le dide abaride bachi bo ntacu bigeze aba mba ayo mahoteli baganeza mugabe abandi bo ntacu bariko bara beneficia ko mba yanze ari gumariya yindi rero numva region mbone hari mwari mwavuze ko region ikisonda parti politique nuko bakwegera kuba maso kuko ndibuka rafafata ari kintu cigeze kuba igihe Monsieur le Président yavuga bige bintu yavuga ko atazitoza hari umujene twari kumuduka dukorana niwe yaciye yidoga avuga ati none muzehe ngo twamutore ikibiki ugasanga ntibinjira ndani bamenye ibiki barapangirwa mu migambwe rero nuko bo bakwiye kuba maso kuko usanga bajya bakuru bobo babahenda umva wowe ugasanga baza kugira ngo barondere inyungu zabo
none kuri wowe ubona ugwaruka gukora iki ubona ko rutoja mu migambo ya politiki ubona inyushi yo biyihe none kuri wewe
bo kujayo mugaba akagenda bafite ubwenge kuko nka kimwe bigira kuvuga kimwe kijyana na mahorijo hari umuntu usanga aje muri mudini kanaka mugasanga ntacari kara benefice umva gasanga agenda nyina tabwenge afise umva nuko kujayo sinda ntambujije no kugenda mugaba ukagira ubwenge kugira ngo ntuse kwari gushaka gusanga uri kurabibiraro by'abandi kuko just to give an example nkubu nankizashitse Demikens umva benshi barabaturiwe harabagize iki mugabo bage bari hejuru nta muntu yigeze abashikako yigeze abaremesha ibiki benshi ndaze ko bari hiyo iwanyi benshi biyere mu mafira baragize ntacyo abuzi urumva rero ifuko umuntu yuguruka mu bwenge kuko ahige usanga baca babahenda kuko ndibuka rafafa se hari umusore aho ahantu nize amaseminari menshi yaba iruhande yo kwishyura iwacu uwatwigishe nawe yaca avuga ati raho nko baza kurya amafiriti baza kugira mugabo abandi bobo bage bajene bobo baza nuko rwagwa ntibaza kunaruronga baza kunywa nyine ubusyani biki mugabo wowe unako kuko urazi ko umuntu agiye muri formation baca bamuha agenda agabanye amahere rero nuko akwiye gucubwenge bagacubwenge kuko je ntandiko ndabuza mugabo agende mugabo agende azubwe kuko agiye uzosanga bage bari hejuru nibo baza kuma ba beneficia bo
birumvikana
n'icyo kintu n'icyo kintu akaye kugira kuko nkubu nka kirya Armel yigeze kuvuga cagihe aba mwamubwira ko yagira girina yagira grace cakiganiro n'ama society umva nkubu wewe yibereyeho neza mugabo regione ntacari karaba kuko umurongozi mwiza ategereza kuba hafi y'indongozi ziwe kuko kugaba urabona ngo perezida wacu urabona ko yirirwa hafi yacu twirigwana nimba ari imvura iguye ikatunyagira hamwe byose izuba nyine umva ntabwo sinzi perezida ahubwo imana imuheze agire kuko yirirwa mu banyagihugu akirirwa mugabo bajya bo ntibajaye
urakoze cyane reka duhe karyo abayatumire bagira icyo babivuze ko cyo mwashikirije mwe na Desire tuhire kuri mwebwe Jules batumire abanywanyi bijwi rya America Desire na Eric kuvyo bashikirije jambo ni gwa
ego me Oriane ndabashimiye kuba mwongeye kuntiza kanya ego nagira nshimire Desire yabuze ati hori honye umuryango hanyuma Eric nawe ajeje kuvuga nyo nawe ngira mpere ko nwe nshibuka cyane ibyiyumviro byiwe cyane yashikirije ariko aravuze ikintu gikomeye cyane aravuze ati ugwaruka rurakwiye guca akenge rugakerebuka rugakerebuka kuko ibyabaye mu mwaka w'2015 byatubereye isomo abatari bake. Nizere ko gushishoza umuntu ageze ku myaka yo gutora imyaka 18 irekuwe n'amategeko y'u Burundi amaze gutandukanya icyatsi n'ururo, niba habaye uyu avuga ati jewe ndanse kandidatire y'uyu mukandida w'umugambwe runaka akaba atari mu uwo mugambwe akajya gufatanya n'abatari mu uwo mugambwe kwiyamiriza uwo mukandida, aho nibaze yuko kwihenda kuba kwamaze gushora mu uwo muntu kuko ibigenga uwo mugambwe ntababizi amategeko y'umugambwe nayuriya ibisa. Aho rero nibaza ko natawo hasubira cyane ngo hatebe kuko sentare yubahiriza izi yashingiro yari yayigize icyo bivuze ko ababifitiye uburenganzira bose bari bagize icyo bivuze ko na yase yari yagize icyo bivuze ko initire rero kuja mu ibarabara banywa imogi basubira mpamagarira urwaruka bagenzanje uretse ubukene gukora amakara bwata hanze y'iziko twashizwemo n'ibihugu byahora bifasha Burundi bihenzwe nabo bitwa abanyepolitiki bari hanze y'igihugu kugera naho turondera n'umuti wo kwa muganga tukawubura kubera ko bagiye kuvuga ngo zimufashe Burundi, ariko Imana ishimwe ko baraye baravye bagasanga ko bararenganije Burundi bakagabanya ibyo bihano. Nizere ko Abarundi bagiye gutera imbere ahanini urwaruka twebwe duhanzwe n'ibibazo by'ubukene by'ubushomeri. Ntamagarira rero n'abazoja muri ibyo biganiro batazogenda bagiye kuganira bapfa ibibanza kuko n'uwuzoba agomba guhahira arondera ibibanza nubwo ntazokwibaje no muri ibyo biganiro bazoganire ahubwo bavugana mbega twoteza imbere igihugu cy'u Burundi gute, twosangira bike dufise gute kuko abanyepolitike dufise mu Burundi. Ndabivuga kuko ndabifitiye experience nabibonye no mu mwaka w'2015 waraturongoye muramuzi twari tumwiteze yuko atava mu matora ariko yaragiye ava mu matora yiruka ajya gushinga senarede nayo ntaho yari ihuriye na Claude Bunyakuri. Murumva yuko ibyo bintu biteye ubwoba kandi biteye n'isoni kugira ngo umuntu aheze aza arakurikira nkuko mugenzanje Desire Eric yabivuze urwaruka turakwiye gushishoza abajya mu biganiro mbahamaganire badoje kuvugana na Union Africaine na ONU bavugane n'ibihugu byahora bifasha u Burundi barabe ibihano bisigaye bafatiye u Burundi babikureho. Na ndavise cyo nosaba leta y'u Burundi ahubwo ko ngiri biri bakwe sinzi ko mushobora kuzodushikira leta y'u Burundi mukaba dusabira ahubwo urwaruka harimo bamwe batari bwabeho muri 2023 ngo babone ko leta iyo yashikanya Abarundi igisagara cya Bujumbura kirazigira muri interiere turahunga jewe nakuriye muri interiere ayo nabonye aramaze kubera ku leta biragashira uwabyumviriye nuko ibyumvira bakwiye guhanwa bakumva ko ibyo bintu bikwiye gutegwa ibyatsi. Rero ndasaba leta yacu uko yafashije abajene bwa mbere bakabarekura ndabasabe simitse basubire baraba abandi bafise agatima babona yuko basohotse ubushe butandukanye wabakirimwo abagirizwa kuja mu migumuko babagirira imbabazi bongere bakomeze n'inyigisho nk'izo nabonye ducako natwe dukunda igihugu kumbure byobafasha bakabona yuko kahise atari keza nubwo kahise gategura kazoza.
Urakoze cyane, reka tuje ku mutwe wundi mutumire
ihonye umuryango ariko arerekana ko abakoze kuri leta batohanwa yewe aho ntituri kumwe kuko n'umuntu yitwa umusuma mu ntunge sindabisa basuma ariko bakoze icyaha kimwe mu byaha mpuzamakungu bihanwa. Rero uwovuga yuko ariko arabakosora yoba ariko aragira ihorihori yoba yihenze cyane kuko amategeko bari bayasomye kuri constitutionnel yari yerekanye aho ihagaze.
Urakoze cyane Jean, reka duha karyo, reka tugire inyishu ngufi reka tugire inyishu ngufi. Yego, namwe Deo Gracias icyo mushikiriza ku vyiyumviro vya Design Eric mu majambo make.
Yego, ngasiye kubakengurukiranya kuba hamunyesha makuru kuri ibyo bibazo mumbajije. Nagomba kandi nkengurukire aba ba nzaruka zibiri Desire hamwe na Eric ku byiyumviro byabo. Mperere kuri Desire kuri sino cayi jano hino yashikije ibyiyumviro bimeze neza cyane bitomboye kuko burya uri nk'umunyepolitike w'ukuri kuguma hahandi kugira inzigo y'akazikira kuraba ibyaheze ahubwo ha kutunganya imigambi yoteza imbere abanyagihugu je nibaza ko bitaba ari byiza cyane. Ego yavuze by'ikwihorihori rimara umuryango nibyo cyane gose, ariko si kuvuga ngo ariko avugira abajya bageze kudeta. Oya, aha habaye ibyago byinshi bibi byinshi cyane gose hamwe n'ukuri toza tubifatira ko tubishimikira ko emwe ntawe tuzova ngo tongere dushike. Nibaza yuko ahubwo ari gutera imbere, dutere intambwe ahubwo tujye imbere afana gutera intambwe dusubira inyuma. Hanyuma ngarutse kuri Eric nawe nyene numva umengo n'ugwaruka. Nibyo uburenganzira bwo gusikiriza ibyumviro yashikirije, ariko nagoma ndamukebure mvuga nti ko atari byiza guteranya abantu n'abandi. Urabona ko avuze ngo batumye ngo ugaruka mu migumuko ngo ubu bibere mu mahoteli ngo biki n'ibiki ngo ugaruka nago rwishwe n'inzara. Nibaza ko atari byo. Ego numvise ko yavuze ashimira ari wamuhaye, ni byiza cyane, ariko amenya yuko n'abandi igihe bazobwa ibyo batanga atacu wazojyana ngo ugaruka ndetse n'abandi bose. Muri make naguma mvuga kuri ibyo byiyumviro byabo abantu babiri.
Ndabashimiye. Reka tubandanye twakire n'uwitwa John ku murongo wa telefone. Uraho neza?
Sabwe. Oriane ndakuramukije.
Ndakuramukije nawe cyane.
Ndamukiriza batumire.
Ego barakumva. Uhamagaye urega John?
Shedi muri state ya Iowa.
Ayo hano muri Amerika.
Ego.
Tuga kwijambo.
Ego. Nukuri na nategere ikiganiro cuno musi kiraryoshe cyane gose.
Turagushimiye.
Nagikwirikiranye gose kabisa asha ni sawa. Hanyuma jewe rero muri abo batumire babiri uwo ntashigikira ni wa kabiri ajeje kwishura uwo bita Eric. Kabisa nukuri kw'Imana ari umuntu azi ko akurikirana politike canke ari mu ntumbero ya politike. Nta muntu n'umwe ariho ku isi yoshigikira ibintu bijanye no gutera kudeta mu gihugu. Urinze wishira mu byumviro byo gutera kudeta mu gihugu, ubushatse kunigira mu meshi abanyagihugu, ubushatse kwica abanyagihugu, kuko ijya kudeta imera n'imperuka abanyagihugu bato bato nibo bahatikirira kandi mwarabyiboneye. Hanyuma ikigira kabiri kandi ibyo bavuga ngo kwicarana n'abateye kudeta mu biganiro by'Arusha, umuntu yagerageje gusuka mu nzira agahereza imogira ujya gwaruka bagatobagurira amapine mu ibarabara bagaturira amakaburimbi bakagirane abo naho batandukaniye n'abansi b'igihugu, kuko aho bigeze igihugu kimeze nabi kigeze mu hatemba kubera iki abo nyene bashatse guhirika ubutegi. Hanyuma ngo bace bongere baje kwicirana mu biganiro, abo umwanya wabo uri mu butungane mu biganiro ntibibaho. Uko umuntu nk'uwo umukriminare nawe ategerezwa kwitaba ubutungane, hanyuma akabazwa icyo yabikoreye. Akarero gatoya intorenza ko ngaha muri Amerika aho nkorera bari bagerageza kuduhekurira kw'abana mu mashuri hehe na hehe. Oriana weho urabitse ndatse kuri ngaha muri USA bajya abantu b'abaturisiti bashaka kubica abana bato bato, iyo agitse Imana agafatwa batamurashe urumva urubanza rwiwe ruherukira mu kuraswa ntiriko aranashikirizwa n'ubutungane. Hanyuma bace basubiza inyuma amaso inyuma hanyuma ngo bicarane n'abaheretse ubutegetsi. Wumva ibyo bintu bibaho? Nubahanura yuko bagerageza gutandukanya abantu babazima n'abantu b'abaturisiti. Murakoze.
Abateroriste John avuze na abantu abagize ibiterabwoba ikaravuga abakora mabihano muri Amerika bakagira ibitero haba mu mashure haba nahandi ugasanga aragize ibitero barisha abantu benshi we yavuga ko badakwiye kwicarana na leta ngo baganire ariko batumire bacu mwavuze byinshi kubijanye naboja mu biganire n'abato bijamwe mwashikirije byinshi kuri ico cyumviro turagerageza gutera yindi ntambwe tuganira kubijanye ni yarusha n'ivyokogwa inyuma ya arusha reka tubanze duhakaryo isa nawe nyina shikiriza ikibazo canke cyumviro isa ku murongo ratwumva nduga ku ijambo
makaze cyane kandi ushimira bakwasinza kwa nka kandi mu muryango modoho ibyo amashuri byose bize ku kibazo cy'ibitaniro ko turaba uyu munsi cyane kuza abarongi byagira ati ndahisewe n'ibintu byo kugira ngo haba bagaje gusige si araba abaciye amapine n'ibindi ariko uyu munsi bikenewe kugira ngo ikibazo kiri mu Burundi gihere mu Burundi nuko atakwirwa na kohaba hanyuma nk'uko byagiye biragenda birabonekana y'uko urwa rwagiye rwasindika ubuzima bamwe barabura ibirengero bamwe barimba ariko igihe nta muntu kuko aho kwimana nk'uko byagiye biragenda bwa mbere rwose ahubwo hari hageze igihe aho abarundi bose bajya hano bakabona ikibazo kimwe kubera aho bivuga ngo ntihagaze twagiye kugeza kubera ari cyo kiri kiri bwa mbere mbere y'uko ibyo bibazo bitangira kubyuka asasaro za kisane kari mu Burundi uko komeza kujya ku isi cyo ni bizani bya kera uko kiza byagira cyo ngo cyane abana kandi cyane abana buri umuntu cyo kandi gihari yagiye akerwa n'uko bagiye baranka abantu kanaka ngo ubashobora gutegeka ngo ba bashatse bazica abantu n'ibindi uko rero nakubaha umuntu ahuza abarundi yagiye biteguye ndabwo n'ubaruka tubona ko hari hagize ko nyabona aho atawusira kuvanga bari kwicarana hayi nabo ko nkakwitira n'abana ko ari bafacha abatasa kigira hano nko ndiba bitekanije n'amategeko ariko ko tujye ko tukabaza mbere abo bantu bavuga ko batembaga ubutegetsi igihe batoza mu biganiro ko kandi ko bijyanze iwabo aho ho byo cha bigenda gute nyuma y'ikiganiro bijyanze mu rundo
urakoze cyane isa urakoze cyane ikiganiro kiriko kiraja ku musodo sigaje iminota mike cyane reka nkuko navuze abatumire bavuze byinshi kubijanye nabashatse guhirika ubutegetsi cyangwa abana bari yabakoze ibyaha bibi na biriya reka dutere intambwe tubaze ikibazo cya nyuma ku batumire bacu dusozera tuvuga duti none kubijanye no kwitegurira amatora bamwe babona yuko yarusha ibiganiro vyimirije ho ganirwa kubijanye no kwitegurira amatora mwe mubivuga ko iki nkugwaruka muriteguriye amatora hakenewe iki kugira ngo amatora azogende neza muri 2020 amatora yimirije abaye duhere kuri mwebwe Deogratias
murakoze cyane kwicuka kibazo nyakuba hamunyesha makuru imbere yuko ntandukiranye n'icyo kibazo mbaje nagomba mvuge icyo dusaba daboro kubijanye n'ibiganiro sizi ngira ni kibazo bari kwabutwaza ariko nibaza ko
nagira ko akanya katugoye ariko gira nda ukicishure ko gato ukivuge ko gato masegonda
make ego sindodogora nuko ugamirambira abo vyega bo gishaka bakareka kwiteza utunyoni bakareka gukoresha ibiro vy'umuhuza hanyuma abahagarariye ibiganiro bo hindura ingendo bagakora umurimo w'umuhuza koko bagakora ibyo bajejwe ntihagire uruhande na rumwe begamira bagafasha vuba abarundi kuva mu njyane barimo hanyuma rero amasezerano agacaboneka agategwa kuko imikono nabo ziga bose kubijanye rero n'amatora y'2020 ni ngombwa yuko bivugwa ko biganirwa ko atari uko bizo ari mwe twita inkina mico y'amatora nk'uko twamatwaye ibonye hariho icyitwa urukaratasi rw'amatora y'itango fedohu ikavuga ko neza hanyuma wa mugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomune gukwigwa ko neza na neza hakaje abantu bumvikanye urabona ko bace bihita bakarushiraho ngo ni mumvo yo kuzibira ariko ibije nibaza ko ari ngombwa yuko bivuga
urakoze cyane reka duhe na Jules
kuzo ari gusiga inkore amaso ku barundi murakoze
urakoze Jules masegonda make umunota umwe uturangiza urakoze cyane
ego ndabashimiye Oriana ndashimiye na mugenzi wanjye Deogratias kubyo yavuze nanje ico nongera ko nuko muri ibyo biganiro nuko muri byo baganira mu byo biganiro bagerageza bakaraba ngene bashiraho amategeko agenga imigwi ya CEPI na CECI zisigaye mu makomine no mu ntara ubundi bwo umugwi kugwa kw'igihugu baraye babushizeho hanyuma ikindi nsaba nuko bagerageza mu ayo matora y'2020 akazaba amatora arimo abarundi bose abahunze n'abari mu Burundi twese twiyumva n'abari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda bamaze gutaha kuko nibo basigaye ari umuce munini hama mu biganiro nabyo byemirije urwaruka rwo muri Afrika barugarukire turakoze kumva ibyo by'abateroriste
urakoze cyane Jule akanya katubanye gake cyane urakoze cyane gose yari Jule Manirankunda mu mugambwe Frode Bunyakuri na Deogracias naho umuremyi wo mu mizero y'abarundi FNL ndabashimiye cyane mwese rero mwaduteze amatwi n'abaterereye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese.
Oriane Tangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.